bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya 17 muri kumwe na Jude Diane Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abajeje intwaro ku rwego rwo hasi nawo mu gisata cindero mu Burundi bapfukafuka amabi afatiye ku ihoterwa ry'abakenyezi kwera ibiturire baragabishwa.
Ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje kwakira abakoreye amabi afatiye ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% by'abahura nako kabikabishe ari abakenyezi n'abigeme.
Uyu ni Joseph Butore ni cegera ca kabica umukuru w'igihugu c'u Burundi aho yatanguza icese sekeza y'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi yakoregwa abakenyezi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye abarovyi bo mu kiyaga ca Kivu ni ku ruhande rw'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda basaba kongererwa gashahara. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Mwongere musangwe ikaze ncuti bakunze ibijwi rya Amerika. Burundi kuno wa kabiri bwatanguye isekeza ry'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi yakoregwa abakenyezi. Isekeza ryatangujwe icese muri komune ya Bugabira ni mu ntara ya Kirundo. Abafukafuka canke abahishira abagirwa nayo mabi baragabishwa mu gihe abazokwitanga mu kuyarandurana n'imizi bemeregwa kuzoshimirwa. Mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze atugire ku muriri wino nkuru.
Kuba hari umunsi wahariwe kurwanya amabi yakoregwa abakenyezi ntibisigura ko akoregwa abagabo yirengagizwa. Joseph Butore icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yarahagarariye ku izina rya Leta y'u Burundi ibirori byo gutanguza icese iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi ati nta kaburimvu.
Ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje kwakira abakoreye amabi afatiye ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% y'abahura nako kabikabishe ari abakenyezi n'abigeme. Byumvikana ko uyu mugwe utegereza kuyitabwaho kurusha. Ayo mabi tuvuga ari imice kwinshi. Hari ugushashuzwa ku nguvu, hari ugukubitwa, uguturubikwa, hari no kwimwa ijambo ugasanga umukenyezi nashobora gushikiriza icyumviro ciwe mu rugo. Ikitavuze cyo ni ukugira uruhara mu ikoreshwa ry'itunga ryo mu rugo. Hari naho aba bana bicana.
Ko ibiharuro vy'abakoregwa ama biboneka nk'ivyiyongereye, Martin vy'abandi arongoye ubushikiranganji bw'agateka ka muntu imibano n'iterambere ridakumira arabiha insiguro.
Turavye ukuntu vyama vya bigo bijejwe iterambere ry'igo n'imiryango abarundi kazi basigaye bavyitura kugira bumviritswe, kugira babaronderera umuti y'amabi atandukanye baba bakorewe bigenda byiyongera. Hari n'abihenze ku biharuro bavuga yuko byaba byaduze, ariko twebwe mu isuzuma twagize twasanze yuko ari aya masekeza yagiye arubahura.
Jeanette Ken umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe impuzamakungu ni mu Burundi ati ibitigiri by'abakenyezi bakoregwa ihohoterwa si byo byoza imbere.
Il y a les chiffres collectés parfois des centres qui abritent les femmes victimes mais
hari ibiharuro vyegeranywa n'ibigo vyakira abakenyezi bahohotewe, ariko ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi si ikibazo cy'ibiharuro. Umukenyezi umwe gusa ahohotewe, twese dutegerezwa guhaguruka kuronka igiharuro nyezina c'abakenyezi bahohoterwa. Nibishobo igikenewe n'ibikorwa n'ishaka ryacu mu gutuza ayo mabi.
Qu'on doit faire pour mettre fin à cela.
Abajeje intwaro ku rwego rwo hasi nawo mu gisata cy'indero basabwa n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuvavanura n'ingeso yo gufumbatishwa kugira birabire hirya imbere y'ababataka bahohotewe ngo batunganirizwe. Abakenyezi bahohotera abagabo nabo nyine baragabishwa. Joseph Butore avuga ko abazo babitanze mu gisata cyo kurwanya amabi akoregwa abakenyezi bazoza barategwa intege ku rubanza nkuru.
Turasabye ubushikiranganji n'abandi bakorana mu gutegura iri sekeza ko mu mwaka uza mu gihe nk'iki bozoshira habona amashyirahamwe canke abantu ku giti cabo bazoba bitanze gusumba abandi mu kurwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Tukifuza ko bene abo bantu canke bene ayo mashyirahamwe boza barashimirwa kumugaragaro
ariko harakarimba ntarengwa kubiyemeje kuja muri ugo rugamba
abafasha ubushikiranganje muri ico gikorwa y'abamacira hamwe y'abarundi canke abanyamahanga turabibukije ko atawohirahira ngo yikinge nyuma y'urugamba azanye ibyiyumviro byo kuzimanganya imico n'imigenzo y'amiranga barundi kazi abubatse n'abatarubaka
intara ya Kirundo yatangurijwemo isekeza ya giminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa bakenyezi iza mu kibanza ca gatatu mu Burundi mu kuboneka mu abakenyezi bakoregwa amabi imbere hari intara za Gitega na Muyinga urubanza rwo gutanguza iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa bakenyezi mu Burundi rwitabiriwe n'abashikiranganje batatu abaserukira ibihugu vyabo n'amashyira hamwe mpuzamakungu mu Burundi hamwe n'abatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yavugwa mu Rwanda tuyahere kubakora umwuga wo kuroba mu kiyaga ca Kivu kiri ku ruhande rw'akarere ka Rusizi mu rurengerazuba bw'ico gihugu n'abakoresha babo batari ko bavuga rumwe ku gahembo gahabwa umurovyi abarovyi basanga ibihumbi 8 baronswa ari ntica ntikize mu gihe basebuja bo basigura ko ayo mafaranga akwiriye idonido numenyesha makuru wacu Temisokle Mutijima yaganiriye n'izo mpande zose
Ni mu masaha y'umugoroba bashyirijoro ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi ako nakamo k'abarobyi bashotse Kivu bagiye mu kazi kabo n'akazi bakora kuva mu masaha y'umugoroba bagakesha ijoro mpaka mu gitondo benshi muri bo bibasaba gusiga imiryango yabo nibura mu gihe kigera ku kwezi bakakimara bataragira imuhira ndetse gishobora no kurenga bitewe n'aho amakipe bakoreramo yerekeje muri aya mazi magari y'Ikivu bakora mu buryo bwa nyakabyizi bakorera abanyiramataro bariyo bita amakipe abo nabo bakabahemba amafaranga ari hagati y'2,708 y'u Rwanda mu gihe kingana n'iminsi 23 ni amafaranga abarobyi babona nk'intica n'ikize
yembo usanga ari gike cyane kubera ko yirebye imise 22 cyangwa 3 2,800 bari amafaranga make cyane
tuvuba imusozi baratubwiye ati ni 2,800 turi bugendera bya 2,800 ejo wagera igihe bakakubwira ati habonetse 5 kandi baziko ukeneye mituweli baziko ufite urugo baziko ufite abana kandi ibyo byose ntaho ni bari burirebereho
make cyane nyine ugutegeka gukubita ryamye ntabyo nukubura icyo dukora
bijyanye n'iki gihembo bahabwa kuri bamuretse n'iterambere no kwita ku bagize imiryango yabo biracyari ngora abahizi
maze imyaka 32 nkora umwuga w'uburobyi none urebe ndashaje
none ku myaka 30 umaze kugera ku cyumaze gukuramo iki
uretse kurya gusa se hari ikindi nakuyemo nta kindi abantu ubwabo ubu ngubu umwana asigaye yitungana ubwo ni gutyo nyine yamaze gukura ikivo kiramutunga byagenda gute
aba barubyi bavuga ko bababazwa no kumva abanyiramakipe bababwira ko na bya 2,700 cyangwa 8 bemerewe batari bubicyure iyo umusaruro warumbye nyamara mu gihe warumbutse nta n'ikiyongeraho
mu gihe twabonye umusaruro ndi bavuga ngo reka tube n'agahimbaza musiki tubahereze wenda ng'icumi cyangwa 12 ngahe none iyo twawubuze niho batwereka ingorane yagize akatwereka ngo wendura murahembwa 5 ngo niyo mfite ngo murihangane tukibaza nase kuki yo twabonye umusaruro atatubwira ngo twabonye umusaruro uyu nguyu wendereka nange murengerezeho 2 cyo kintu cyaratugoye cyanadushenguye twabuze naho ubwo twakivugira
bagasaba rero inzego zibishinzwe kubafasha igihembo cyabo kikaba cyakwiyongera
twebwe nk'abakozi cyo twifuza hano uko amakoperative yagira iki akora akaganira tukiga ku mushahara w'abakozi tugomba gukorera wenda ukemezwa natwe ubwacu nk'abarobye tukagira koperative tubarizwamo
nibura twifuza yuko nibura bajya baduha 20,000
niba hari ukundi wone ubuyobozi bwazatwitaho bukarebaho bwatukuraho icyo kintu wenda tukajya duhembwa natwe nka 12 ngahe byibura ku kwezi byaruta
icyakora ku ruhande rw'abagize ihuriro ry'amakoperative akora uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi ho igihembo bahabwa kirahagije Bwana Nzeyimana Jean Claude uri kuri ati
bigendana nyirizina nuko mu mazi hahagaze iyo rero nta musaruro uhagije urimo turongera tugahura tukavuga ngo si mukozi yakagombye kubahembwa ibingana bite kugira ngo bya bikoresho na byakoresha bizabashe kwisazura muri make biba ari ibintu bifite umurongo ariko mbona tugerageza kubishyira ku murongo ibyo babona byari ibyo byakagombye kuba bihagije
mu gihe impande zombi zitemeranya ku gihembo cyakabaye gihabwa umurobyi inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zatubwiye ko zidashobora kwinjira mu micungire n'imihemberwe y'abarobyi kuko ari abakozi b'abashoramari bigenga Bwana Kayumba Efuremu yobora Rusizi yabwiye Ijwi rya Amerika ko uretse kuba abo barobyi bagana ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'umurimo bikabahuza n'abakoresha babo bo nk'ubuyobozi bwite bw'akarere ntacyo babikoraho. Aha mu karere ka Rusizi habarurwa amakoperative y'uburobyi agera kuri 7 ahuza ba nyiramakipe y'uburobyi. Abo bose rero nibo bicara bakagena icyo gihembo gihabwa umurobyi wa Nyakabyizi, ariko we nta rundi ruhara bigizemo. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakenuye mu kanya tubabwira iby'agateka k'umwana mu gihugu cy'u Burundi, ariko tubanze tugume mu gihugu cy'u Rwanda, aho mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru adufitiye inkuru y'ingene ikigo Maison Shalom citeguriye gufasha ugaruka rw'abarundi rwahungiye Kigali mu gihe cy'uburuhuko bw'inweri.
Abana b'abanyeshuri bariko barandikwa kugira ngo bazomare uburuhuko bariko bariga ibyerekeye imico n'akaranga n'abafite imyaka iri hagati ya 12 na 20 bagizwe ahanini n'impunzi z'abarundi ya Mariki Gomezo Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi kivuga ko n'abanyarwanda bavyifuza bazokwakirwa gisigura ko kitokwibagira igihugu cabakiriye. Madame Wilhelmine Wibereho atwara igisata c'inyigisho mu mashuri mato mato na yisumbuye muri ico kigo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu vyo bategekanirije ubwo rwaruka n'imiyabaga harimwo n'ivyakahise ku Burundi hamene ntambo kavukire.
Icambere coco baronke ico novuga mu gifaransa occupation. Hanyuma kandi abo ba jeune bashobore kuhigira ibintu bitandukanye, kwiga kuvuza ingoma, kwiga gutamba imbyino z'ikirundi canke z'ikinyarwanda, kwiga icongereza no kuvuga ku ico bita mu gifaransa ko renforcer, kuko nko mu Burundi murazi yuko hariho bamwe bavuye Burundi turi muri twiga mu rimi cy'igifaransa bashitsi no rebe bitaborohe, harimo no kwiga ico no vuga informatique ku bantu babikene, kandi hazoba nico no kwita ama séance d'animation hamwe dushobora gutumirira nk'umuntu agashobora kwigisha bwa ibintu by'akaranga akahise ku Burundi turose n'umunyarwanda ashobora kuza kudufasha. Ibyo byose ni ibintu bizokogwa muri ico kiringo tuko turagerageza turabe ntiduhave duta n'umuco tugume muri wa muco y'aba Barundi twa turi mu buhungi n'abanyarwanda bari ngaha tugarda umuco.
Bamwe muri urwo rwaruka barashimizwe nyigisho bagiye guhabwa igihe cyose bazomara bari mu buruhuko.
Jenny Gaunziem je kwiga icyongereza kiradufasha cyane nko kugenda ahantu ashobora kwidebuta ukavuga ati ndiko ndiga icyongereza kangende nk'ahantu nabo baravuga icyongereza birafasha cyane gukomunikana n'undi muntu azi icyongereza cyane ugasangana na kindi kirimo azi nawe ugatumenya nyine ukamenya ukuntu wita. Ariko hari ibindi bako barategura tuzokwiga ibyerekeranye na bintu by'ikoranya na mbaga informatique gutamba danse nivyo navyo two turavyiga ko biraza kandi cyane ndabikunda mu buzima.
Murakoze je ndiko negura kwiga informatique kubera ukwisigenda itera imbere nako na technology igenda itera imbere. Nararavye nsanga informatique niyo yomfasha mu buzima bwanje bwa misi yose nko kuronde peut-être amejeje nk'ishuri nkazo kwidebrouiller nka deposa nkano mu Gasper Cafe ngatanguza nka Gasper Cafe niyo mpamvu naje kwiga informatique niga mu 11.
Ikigo Maison Shalom catangaje ko yindi ntumbero yo kubitaho igihe cy'uburuhuko ari kugira babarinde gutwagwa n'ingeso mbi zitandukanye. Ubona ko benshi muri bo bafise amaraso ashushe kandi bageze mu myaka yo guhendwa no buhumbu
na cane cane kuko murabona mu kiringo cha vacances aba benshi barasanga baje mu bintu bitandukanye. Hari urwaruka ruja mu nzoga, hari urwaruka buja mu bintu byo kunywa urumogi, amatabi, ja mu buhumbu, eka n'ibindi bintu. Maison Shalom irafise cyo ruvuga mu France ama valeur. Dushaka rero gusangira n'ubwo rwaruka kugira ngo bamenye na cyane cyane nk'abo b'impunzi murabizi ntivyoroshe. Turashaka ko dusangira ibintu bimwe bimwe na cyane cyane iyo message ya Maison Shalom kugira ngo turabe yuko bubandanya babaho duto novuga mu gifaransa muri dignité. Kugira ngo tugire icyo cyiyumviro nuko hari habavyeyi bamwe bamwe bagiye baratwakura batubaza ati mbega ati nta kintu mutegekanya mu gihe cy'uburuhuko. rero ca turanavyumvira ca dufitanya naba mu bavuzi b'ingoma nabo nyene bari bagize ico cyumviro tavuga ati reka rero tubahamagare
nagitegereka none kizwi cabazokwakirwa ariko ico kigo kimenyesha ko ababyifuza bose atanumwe azosubizwa inyuma ikindi nuko nabigisha muri byo bisata byose bahari gihamagarira abavyeyi kurungika abana babo kugira ngo nahari impunzi bagume bafise imico nakarange k'igihugu cabibarutse Pierre Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU gitaha abana ku isi UNICEF no mwaka rivuga ko gihaye ihangiro ry'uko umwana wese ahari abahatunganiwe mu kujanwa mu mashure no gukingirwa ivyo byose byoza bibera intambamye iterambere giwe. Biruko mu gihe kibazo c'abana batwagwa mu yayuramutwe abatwagwa muri politiki n'abarara mu ibarabara bigishashe indava mu Burundi. Mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo yagiranye mu kanya na Dieudonné Nahimana aramutswa ishami New Generation gishinze gufasha abana mu ibarabara hamwe na Ivan niyo mwungere we arongoye ishirahamwe Association de Football de Cadet de Muha rimenyereza abana batoyi muri komune ya Muha mu gisagara ca Bujumbura bagarutse kuri ivyo bibazo bikivugwa mu gisata c'abana mu Burundi. Dieudonné Nahimana niwe yatanguye avuga uko muri rusangi ikibazo c'abana wo mu ibarabara cifashe muri ico gihugu tubatega biri.
Ikibazo c'abana cyane cyane ku bana bo mu ibarabara navuga yuko hari intambwe yatewe mu kugerageza gutorera inyishu ico kibazo ariko sinziraba intambwe ishemeye kubera ko hakiri habandi bana baguma baza mu ibarabara nabo bagerageje gukugwa mu ibarabara mu buryo novuga leta yatunganije bitarababera inyishu nyene by'ukuri ku bibazo byabo batanze bafise ariko tuvuze abana muri rusange nibaza yuko hacariho ikibazo cy'uko agateka k'umwana muri bino bihugu bya Afrika cyane cyane mu Burundi katarubahirizwa neza kubera ko usanga umwana akiri muto akoreshwa ibikorwa byinshi naho bafise abavyeyi ugasanga akora ibikorwa birengeye inkomezi ziwe kubera ko ariho umuco ukumva k'umwana ari wo gutumagiza ugasanga rimwe rimwe byatumye bihohotera agateka kiwe. Rero navuga nti ntibiraba ibintu bishemeye nk'uko umuntu yovyifuza naho hari intambwe zimaze gutegwa.
Nawe Ive niyo mwungere ico kibazo kibona gute?
Eh, turiko turabira bino misi kuva navuga yuko ubundi bugiye mu kaga ku 2015 agateka kibondo karameze nk'agahungura ngabana gatoyi kubera turavye ubuzima ababyeyi abantu babayeho muri iki gihe twasanzwe rero tuva dusanga arabiye atakiye umwanya ukwiye wo kwiyokipa n'abana babo ngo bicare babahindere mugabo ubiruka zarondera uburyo bwo kugira barako abana babaho ubundi novuga yuko umwanya wo kubahindere wo kubahanura utakiboneka cyane ubitaho cyane cyane kurondera ibibabesha mukaba tukaba dutanze tuzi yuko umwana atabeshwaho n'izafungura gusa n'ibiki arakeneye no kubahirizwa mu gateka kiwe. Turiko turaraba rero agateka k'abana muri ino minsi usanga n'abana bagerageza kurondera ibishaka gufasha umuryango kugira babeho. Yego, cyane cyane ugerageza kuvuga.
Dieudonné mu ishyirahamwe rya New Generation uwo munsi mpuzamakungu hari umwana mwawuhimbaje gute?
Wabaye umunsi nk'uko dusanzwe bikora mu bikorwa bya misi yose kubanira kwiyumvira mbega ni igihe cokorwa cyane cyane kugira ngo abana batoyi usanga bagiye muri bya bigo aho bashizwe ku nguvu kugira ngo batoregwa inyishu ari zo gusubira iwabo boshobora gufashwa kugira ngo ateka kabo kubahirizwe wabaye umwanya wo kugira ibyiyumviro gucara hamwe kwiyumvira umugambi tugira dutangure gukora hamwe na wa mugwi umupira w'amaguru w'abana bahoze bamwe barabara bavuye muri Moscow tuvuga tuti ko barako batayiteka igihugu kikaba teriteka nabo nyene yuko ari byiza yuko biyumvira ingene bagendera ibyo bigo aho bari kwaregeranirizwa abana bahoze bamwe barabara kugira ngo barabe ingene bafashwe babara ingene boshobora guhanura n'ingene bofasha gutorera inyishu ku bibazo bimwe bimwe byihutirwa by'abo bana icyo cyabaye cyane cyane umwanya wo kwicara hamwe kuganira kuraba ibikorwa tugiye gukora kuva muri iyi minsi cyane cyane bizokorwa n'ujya mugwi w'umupira w'amaguru wavuye mu Rusiya.
Uwo mugambi mwawuducira ku mayange muri make?
Yego, umugambi ufise intumbero yo kuraba cyane cyane abana haba abana bagiye bashitswe mu bigo kugira ngo baronderegwe iwabo kugira subizwe iwabo ari ibigo bitandukanye bijya no hino kimwe mu kigo twa turaraba cyane ikigo kiri tugomba kugendera cyo mu Rumonge hakaba rero nabandi bantu usanga kubwa impamvu zitandukanye bari mu mabohero ushobora kuba ari kubera ko bivye canke ushobora kuba ari uko batwawe kivunga hamwe n'abandi ugasanga batwara umwanya kugira ngo bashobore gusohoka kugira ngo tubafashe kuva muri ivyo bihe babarimwo ariko cyane cyane n'abandi usanga ari ukubera ko bavukiye bagakurira mu mabohero turazi yuko hariho imigambi isanzwe ikorwa na leta na UNICEF n'abandi kugira ngo bashobore kubafasha ariko twagomba kugira ngo natwe dushobore kugira icyo duterereye bikiye cyane cyane mu bijyanye n'iby'inkino ubu rero ujya mu gihugu wagiye guserukira Burundi mu Rusiya abana bazamwe barabara uzogendera ibigo bitandukanye n'amahoro atandukanye turamaze gutangura kubikora nko ngaha ibujumbura cya Bujumbura aho hari abana twafashije gusubira muhira no kurondera iyo baje bava kugira ngo bave muri ubwo buzima bwo kuba basa n'abapfunzwe kandi usanga kumure rimwe rimwe atari amakosa bakoze kubera ko baye mu kivunga kubera ikibazo cyo kiragaza gutorega umuti mu buryo bwihutiwe.
Ego nawe Eve niyo mwungere wo munsi mukuru hariwe umwana mundu biheze mwawicariye gute mwabuhimbaje gute
mu bisanzwe twaraduteguri ibirori uko mwaka utashye kuri iyo tariki dufashijwe n'ishyirahamwe risanzwe ryitwa Plente Nationale mugabo navuga yuko umwaka tutashye kuwuhimbaza nuko twaratuhimbaza kubera ingingo ya leta yashyiriye guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu ni uwo mwaka ntitwashije kuwuhimbaza mugabo mu bisanzwe ukuntu twaratuhimbaza twaradutegura ibirori tugatumira ababyeyi n'abana tugatumira n'abategetsi bo hasi tugategura udukino twigisha abana hama tukaduhejeje gukina abana akaronka n'umwanya bakicara tukaganira by'agateka kabo mwese akatubwira experience abayemo tukagera tugahanura muri icyo gihe kora tugira n'imana tugasanga turakoranye n'amashyirahamwe nka PPCM ishyirahamwe rijejwe ibintu by'abantu bagize na traumatisme ivanye n'ibyo babonye mu buzima tukicara icyo gihe ugasanga ayo nk'abana turiko turayabo nk'amadegure tugasanga ayo umwana akubwiye ibyabayemwo ugasanga ayo n'abashije guha amashuri ugasanga ofite iyo journée pe yaradufasha no gushobora kumenya abana bahize amashuri bwa turaye kuntwosha kuyatega mu mashuri basiye kwishure nk'abandi hama n'abafite utugorane tumwe tukaraba ukuntu ino bwati abategetsi bo hasi bashobora gushika bashobora kubadodorera hirya no hino kugira barabe ko abana bashobora kuva muri ibyo bibazo barimo.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone duse Jambos kuratwumva.
Ndabumva.
Yego, irindi zina huri?
Yego, Jambos ni gihe n'umugabo.
Ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni kibazo n'icyumviro byose biri kumwe. Ese nta kuntu bazasaba leta y'u Burundi polisi ikareka kubakura mu muhanda ayo mashyirahamwe yo nyine akikorera akazi ko kubakura mu muhanda kubera ko ari nagiye mbona mu gisagara cya Bujumbura bagenda abapolisi bagenda kubakura mu nzira kubera ko bari abantu baba bazi yuko bari bukubitwe babona abapolisi bakanyicira mu biraro tuya mugavura n'abana bakomeretse kandi wabagwaza ati ese uwaza akabaganiriza neza mwataha bakakubwira ati twe tuganirijwe neza twataha ariko impamvu tujya tubona abapolisi baza kudukura mu muhanda tukiruka ni impamvu z'uko dukubitwa nta kuntu leta y'Uburundi yahagarika kugenda kubakuramo ayo mashyirahamwe yonyine akikorera akazi kabo hariho amashyirahamwe y'abana turimo turapangapanga turimo tubakora ariko mu minsi tugiye kudufasha kugira ngo tuze gukorera mu Burundi turashaka dufashanye nabo nyine kuko babonewe batangiye gukora baze badufate mu mugongo kandi batoherejwe itumike baze batugereye muri leta leta natwe twemereye gukora kandi twebwe ntituza tuje gukora turashaka tuze dukorane nabo nyine tukure bene wacu mu muhanda kuko byinshi nagiye mbona biva mu makimbiranire yo mu miryango burya amakimbiranire yo mu muryango niyo atuma umwana azerera ushobora gusanga abana bamwe babana na ba nyina cyangwa ugasanga umubyeyi yabuze umugabo we akajya gushaka undi mugabo yamara kujya gushaka undi mugabo wa mugabo akanga umwana wa mubyeyi wa mwana agafata umwanzuro wo kujya ku muhanda
ivyo keshi nivyo njya mbona bituma abana baja mu muhanda ese biteguye gukora bafite icyo bagiye gukora kugira ngo ayo makimbirane yo mu mujyango wanze bayahagarike cyangwa hari icyo bagiye gukorera abo bana kugira ngo bave mu muhanda uko abana benshi baratubwiye ati twebwe muje mukatuganiriza mwadusubiza no mu mujyango tugasubirayo ariko kuvuma kuvuma impamvu za polisi ntabwo twasubirayo murakoze
Dieudonné muhavuga iki
ko ndatseme cyane kuko abana benshi bavuye mu miryango kuko yarabivuze nuko abana baba bafise ibikomere biba bivuye kuri izo ngorane ziba zabaye mu miryango rero naho kumuri uwo muntu yobyorosha akabikora mu buryo bworoheje ntibica bituma ubwo nyine abana basubira mu miryango iwabo kuko ikibazo cy'abana babaje mwibara muri kino gihe kora ko kumure ubusi cyo kimwe na cya gihe twatangura mu myaka ya 1998 ubu twe mu new generation tuka tugira iminsi yose mu myaka 20 tumaze dukora icyo gikorwa icyo gihe baje kubera intambara baje bahunze ugasanga bashaka kurondera gusubira muhiri wawe ntangorane bagirane n'ababyeyi babo ariko uyu munsi abana benshi baza batawe sinzi ko bumvije byanavuze no muri Voice America mu makuru ndibaza abana bamwe bamwe bivugira bati jewe ngiye kwa usanga papa wanjye yararongoye undi mugore mama wanjye agiye kurongorwa handi aho nje hose barangirukana rero si ukuvuga ko iminsi yose inyishu ari uko umwana asubira ubwo nyine mu ibarabara icya kabiri sinibaza ko abana bareka gusubira muhira kubera ko abapolisi bakubise naho bishobora gushika ugasanga hariho rimwe rimwe aho abana bahohotewe n'abari kwaragageza kubasubiza kwatwara muri bijya bigo canke imbere yuko basubizwa iwabo ariko ribaza yuko igihambaye yaravuze gikwiye cyane cyane nuko leta ifise iryo ruhara itaza kugira ico ikoze kugira ngo abana bave mu ibarabara ariko uburyo bikwiye gukorwa nibwo bukwiye kurabwa neza yuko amashyirahamwe asanzwe abikoramwo afise mu burambe babegera bakicarana bakavugana bati ni gute twokoresha ubwo buhinga mwamaze gukoresha icyo gihe cyose ivyo nivyo novuga ko bigihaze gato kuko turamaze kujama nama ariko ni gake usanga hariho igihe badusabye nka twebwe mu myaka dufise tumaze dukora muri kino gikorwa ngo dufashe mu buryo bufadika usanga kenshi tuza gufasha iyo hamaze kuba ikibazo rero nibaza ahanini ikihutirwa si uko ubwo nyine abana batarasubizwa muhiri wabo kushobora gusanga icabatumye bavaye dufite nk'abana mu bigo ivyo iwacu usanga bahunze abavyeyi babo bahatse kubica turafise abana babiri baje bakomeretse abavyeyi babo mama w'umwe wese yamucumise akamuhusha ugasanga kubera ko yamusamye ataravyifuza ugasanga igihe cose aborewe canke agize ikibazo ashaka guhana uwo mwana rero inyishu yonyine si ukusubiza umwana muhira inyishu ihambaye nuko haba kwiyumvirana n'uwo mwana ingene atoregwa inyishu ituma ashobora kubaho neza akagira akazuza keza ariko ushobora gusubira muhira yavuyeyo kubw'ingeso canke kubw'ubukene gusa agasubizwa muhira kuri ico kibazo naco co ngene izo ngorane zo miryango zotoregwa umuti birashobora kuturengera kuko hari ibintu byinshi biba bituma kumuri iyo miryango abantu batumvikana batanyemwo abubakanye rero nibaza yuko igihe umuntu ashize ingufu ngaho muri ibi byo gufasha iyo miryango asanga yatakaje ingufu zo gufasha abantu nibaza yuko hobaho no kugira ibigo byiza bifasha abantu batagishobora gusubira muhira kuregwa hanyuma bagaheza bakasubira akabahuza n'abavyeyi babo bakuze bashoboye kwiga amashuri niko tugerageza kubikora muri generation kandi turabona yuko bigira ikintu bishitseko
murakoze dubise kandi Rafiki ku murongo wa telefone Rafiki uratwumva
ndabumva neza
irindi zina huri
ndi bigira kandi ndi Burundi mu Rwanda kunteka
ikibazo intererano
intererano nanze niko ndabiraba neza sanga abana agateka kabana niko bahirizwa kabisa kandi abana bashu sanga buduye imihanda cyangwa mu bisagara kubera batutse mu danikenye ariko ngatavuga yuko nko gufata bumvishije mu minsi leta y'ubundi ivuga ati abana bari mu bisagara cyangwa bajya abantu bagenda basabiriza kare kubasubiza mu miryango bavuyemo ukabika katureba neza kajya dusanga ese icyo kibazo ko usanga baragize ikibazo kugira ngo bahave nko muryango bakajya mu iyo gisagara babasubiza ese cyangwa cyose kiba cyarahetse ntabwo yuko nk'ayo mashyirahamwe agira nyine aba bana ko bakreira nka indisitiri cyangwa ibintu nyine baba barakora bakabasha nko mu ruganda nyine bakaba barakora bakareba yuko bakwiteza imbere nyungarizi nari mfite murakoze
murakoze even iyo mwunga icyo cyumviro cya Rafiki mu kibazo kwi
icyo cyumviro cyiwe nsa n'ubwo gato
kuko kiko turabona iminsi igaruka byinshi biba buri cyoro koroka cyangwa rugiye mu bintu rugisa nta jya dufate nko kunywa biya mutwe nk'abakobwa nabo bagasanga bagiye mu bintu by'ubuhumbu rero icyo ni no gushyigikira mugabo ikintu gito rino mbona ikintu nabyo kiko kirantangaza n'ino minsi mu muvuduko w'abana kitu aho mperereye aho nzaza muri komine moho umuvuduko w'abana ku bintu byerekeye ibintu by'ubuhumbu biya mutwe kuva navuga ko kuva hatanguye ingorane z'2025 ndazi nkabo gihe turi kumwe cyane cyane ni kuri agateka k'abana karasize inyuma cyane ku byerekeye kubitaho kuko ndazi abana bamwe mu gihe ino minsi bagitangwa bakiri na bato cyane ni umuvuduko urenze rwose.
Nuko rero akaba nonga duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ariko tubaye turabangira ko saa moya n'iminota 30 tuzagaruka ku yandi makuru na Lidiane Nahazwe yakoze Fatuma Limasi Karara mwari kumwe mu hinga bw'ivyoma hamwe na Geoffrey Mutagoma. Twe impitwifurize kubandanya mu gihegwa n'ijuru rya Amerika.